Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio yindwi muri kumwe na Joy Diane. Ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Twi live ikibiriraho ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ubwenge abatandukanye bagira ntibungana. Hari abagira ubwenge bwinshi ubayabaye, ndetse hakaba n'abaja mu murwa bafise buke cyane rwose. Kimwe mu byo abahinga bifashisha mu gupima urugero rw'ubwenge bw'abatandukanye ni ikibazo cyitwa quotient intellectuel. Iki kibazo canke twokwita igipimo gikora gute? Umuntu yitwa umunyabwenge gari, ubwenge buravukanwa canke buraronderwa? Hagiya iyo umuntu afise ubwenge buke arashobora kubuhatiriza bukazoheba bukaza. Umuvyeyi arabuha umwana. Ikibano hari uruhara kigira mu gutuma kanaka yitwa incabwenge. Iyo ubwenge ari bwinshi, hari ikibazo bushobora gutera mu myumvire no gutahurwa mu kibano. Mbega none abavuga ko ari imfungurwa zitera guca ubwenge ivyo uyu mwana azifunguye akiri muto bari mukuri canke barashikuza? Muri isanga y'uno munsi, reka tugaruke kuri utwo tubazo n'utundi kubijanye n'ubwenge. Umuhinga twatumiriye kugira ngo aze kudufasha gutanga umuco ku bibazo byose mufise ku vyerekeye ubwenge ni umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato, akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagendana indwara zo mu mutwe SNPK ibujumbura mu Burundi. Ni Pierre Claver Ndjimana, ikaze ku Ijwi rya Amerika, kandi mwakoze kuduha akanya kanyu kugira ngo dusangire ubwenge bwanyu n'ivyo muzi ku bwenge bwa kiremwa muntu.
Murakoze cyane Diane.
Yego. Nuko rero twugurure ikiganiro cacu na kano kabazo kuwiswe niwe Monsieur Leon kuri Facebook yatwandikiye atubaza ngo imbere y'ivyo bibazo vyose muza kubaza umutumire mubanze mumumbarize ngo ubwenge ni iki?
Yego. Murakoze cyane. Ngerageje kumwishura uyo mutumire yabagisho kibazo. Ubwenge ni ingabirano umuntu avukana ituma ashobora kwitunganya mu bibazo acamwo. Kuraza umuntu wese aracha mu bihe byoroshye cyangwa ibigoye. Ubwenge rero ni ibyo bintu byose umuntu ashobora gukora kugira ngo ashobore gutorera ibibazo, gutorera inyishu ibibazo aciyemwo neza, atakatse ibayemwo atabintu atacyo yononye, agatorera inyishu ibibazo arimwo akoresheje uburyo ibyiyumviro vyiwe, agatora inyishu y'ibibazo ariko arahura nabyo atacyononekaye, hanyuma ubuzima bukabandanya neza. Nubwo amaje mu make ubwenge n'icyo. Yego.
Twumva ingene mutubwiye umuntu acabaza ati uza guca ubwenge abuca yamaze gukura, yamaze guhura n'ibitandukanye biza kumusaba kutorera inyo nyishu biciye mu cyo twita ubwenge, canke nakana kamezi abiri karagira ubwenge akavuga ataka kana kari n'ubwenge
akana. Nubwo nti ubwenge mu isanzwe ngira tubaza kubivuga mu majambo arambuye neza, kimwe gusa cyo two abantu bari kwatwumviza bomenya nuko ubwenge ni ingabirano cyane cyane umuntu avukana. Murabizi yuko y'umwana avutse akivuka hariho novuga ibimenyetso byerekana yuko uyu mwana ashobora gutera imbere mu bwenge bwiwe. Ubwenge rero mu gutera imbere bijyanye n'ikintu umuntu yiyumvira n'ikintu umuntu agenda arakura iserwa yigakura novuga ubwonko bwe bugakura bagenda buratora bibazo y'ingorane zimwe zimwe. Murabizi uyu mwana avutse atatagura kurondera icyafungura. Murabona yuko umwana avutse arerekana yuko hari avuye ahantu ibintu byarehora bimeze neza atangurana rora fise hanyuma ashitse hanze aratangura kalira kuba yuko mukurira yerekana yuko agiye kubona ubundi buzima butuma kugira ngo abubemo ateza gukoresha novuga ingufu ziwe nacyo atangura kurira hanyuma agatangura no kurondera icyafungura. Nazi yuko umwana akivuka acyatangura gufata nk'umuntu wabo akawuhindukiza hirya no hino ariko arondera icyafungura rwa ngo servo yiwe iri kirabwira ati urashonje rero rabicukira ku munwa. Kugira ngo ibyo byose bibe nuko umwana abafise ingabirano y'ubwenge kuko abantu zo bavutse ntibagire ayo ma reflex ntibarire cyangwa ntibarondere icyo bafungura rwa yuko ubwenge bw'iyo ntibuzomera neza nka uwo mwana yavutse yerekana ibyo bimenyetso nayo ndababwira. Yego
tuvuze ingabirano ni ikintu umuntu aronka atagize mu ruhara kuko urumva kana karavutse kararize nikaba karabona na byinshi mugamo kavuga ati ni kimwe mu bimenyetso cerekana ko ubwenge bwo buhari. Hari rero uwo kwibaza ati iyo ngabirano iyo utayivukanye amahigwe kugira uzoca kenge ubusezere
nukuri abahinga barazerekana neza byaribonekeje yuko nk'abana benshi bavutse bashitse hanze ntibarire cyangwa ntibagira bijya bimenyetso by'ama reflex y'ukurondera umuntu warondera ikintu ufata kenshi na kenshi ubwenge bwabo ntibumera neza nk'abandi bana bavutse bagaca babinjira muri contact na monde. Mu bisanzwe bavuga yuko abahinga bavuga yuko iyo umwana arize kuba ngo aba ni démarche ya cerveau ikigironka ibyo bitaba oxygène haba igatangura kuba demare igatangura gukora gose cerveau hanyuma umwana agaca akura ameze neza kubera ngo le cerveau ya iba yabaye oxygène urumva umwana agaca akura rero ameze neza. Ugihe rero umwana atarize rwaye ko hariho igice cy'ubwonko kitaronka oxygène kitamaze kuronka oxygène rero bigisubira kumera neza haro ni igice cy'umuca cerveau cyacyo nonekara ugasanga umwana rero aciye agira ingorane y'ukuronka ubwenge na ya ma reflex nako ndababwira ntashoke aboneka niko bimeze.
Ego hari uruhara umuvyeyi agira kuva mu isamwa ry'umwana abahinga murabivuga muti yisamwa turivuga si kuvuga ngo yamaze kugira amezi 9 yasamwe ariko bugingo inda yinjiyemo umwana aba yatanguye kubaho hari uruhara umuvyeyi se umuvyeyi nyina bagira kugira ngo akana kazovuke gafite ubwenge buzogenda buratera imbere.
Ego mu bisanzwe ubwenge kugira ngo bukure ngira ngo tuzaza kongera kubivuga ko cyane bituma n'ibintu byinshi biratuma n'ingene umuvyeyi yabayeho yibungenze ahagomba kuvuga ingene yafunguye n'ingene yafunguye neza. Murazi yuko abana araba bashobora kuvuka bafise ibiro bike cyane bivanye n'ingene umuvyeyi yabayeho basanga nk'umubyeyi ntiyarose ifungurwa ndema mubiri zanganyangaburo zigaburira zimugaburira zokagira zikagaburira n'umwana ibyo birafise ingaruka mbi ku mwana zovyara no ku bwenge bwiwe. Hariho abana bashobora kuvuka bafise icyo bita malnutrition sévère yavuye ngene umubyeyi yibungenze hanyuma agafungura nabi. Icyo ni kimwe. Cya kabiri iyo umubyeyi yibungenze mu bisanzwe abahinga barerekana neza yuko ubuzima abayeho umwana arabwumva. Iyo umubyeyi abayeho nabi aturubikwa n'umugabo wiwe cyanke ari imbanyi yarose atayipfuza bya bitare grossesse non désiré umubyeyi akamana amasese akamana umubabaro ndenza rugero n'umwana arababara hanyuma murabizi iyo umwana ababaye iyo umuntu ababaye ibyiyumviro byiwe ntitonda neza ku murongo bituma n'ibyiyumviro n'ubwenge bwiwe bushobora kwatosekarira bivanye n'ingene umubyeyi yabayeho mu kwibungenga uwo mwana hanyuma ningene amubyara ego haraho rero iyo hageze kuyibaruka umuvyeyi ashaka kugira nk'ingorane bimwe bavuga ngo umwana yaje yarushe agashika kwisi yarushe cyane bigaca bituma ataronka ingufu zuguhema neza ngo arire bigatuma rero bwa bwenge bwiwe nabwo nyene bashobora kwakomerekera igihe ariko aravuka akavuka akaruha akavuka nabi akaruha ariko aravuka ubwenge bwiwe urashobora kwakomerekera ugasanga umwana akiyaba umuntu atabwenge afise bivanye n'ingene yavutse kandi inda yiwe yatwawe neza atangorane yahuye nazo pandara grossesse
ego uwoja guhubwe ngo umwana yo bitangura agisamadero muri make professeur
ego umisanzwe uwoza guhubwenge neza umwana wiwe ateza kufata neza imbanyi yiwe igisamwa akabaho neza akagira umunezero agatwenga hanyuma agafungura neza hanyuma akinjira en bonne relation nabandi akagira ubuzima bwiza kuba yuko abari kategura kuzovyara umwana afise ubwenge mu bisanzwe.
Abantu baribaza bati ubwenge buri kunga hari ubwoko bw'ubwenge mu bahinga muzi cyangwa ubwenge ni ubwenge uko buri kose bwitwa ubwenge nta A B nta C nta D.
No vuga majambo nkabiri kirundi kirakenye mwariko hariho ubwenge ndemanwa uvuga n'ubwenge ndahugwa bavuze ubwenge ndemanwa nayo ma reflex nayo nakubwira umuntu avukana akavuka afishoboye kugira ibintu yavukanye atamunda bimuhaye hakaba rero n'ubwenge ndahugwa arubwo bwenge umuntu agenda arahura nabwo bivanye n'ibitabasoma bivanye n'ingene yiga bivanye na environnement abayemwo nibwo ndovuga bwenge ndahugwa. Donc mwisanze iyo umuntu avuka ahantu aravukana ubwenge nibwo iyo ndemanwa mugabo environnement akuriyemwo societe akuriyemwo nayo nyene irafite intererano nini ya cyane kugira ngo ubwenge bwiwe bumere neza. Ego abahinga baravyerekana neza.
Ubwo bwenge mu gifaransa niho muvuga neza ngo tutexe move iyo bubaye bwinshi canke bukaba buke ingaruka zihaba niza.
Ego tutexe move ngo kweje kubivuga mu gifaransa babivuga iyo ubwenge bubaye bwinshi keshi na keshi hariho abo bita abasiridwe mu gifaransa singe no bita mu kirundi ndugwa ngo babantu bafite ubwenge bwinshi bidatahuritse kenshi na kenshi abo bantu bafite ubwenge bwinshi mu buzima bwa minsi yose ntibatahugwa barashobora gukora nk'ibintu abantu bafite ubwenge bubayabaye badashobora gutahura bagashobora kuba kubafata nk'abantu bari arekano bari marijino bagashobora kuba kubafata nabi hanyuma ntibatahugwe kenshi na kenshi ntazi nk'akaruhu hariho nk'umwana ashobora kuba afise yako senteritwere cya kipimo mwavuga kiri hejuru numva kiri hejuru ya za trente hanyuma umwigisha ariko arigisha ibyo ariko arigisha umwana ubwenge bwe buba bwabirenganye kera hanyuma bigaca bimushisha bimaze kumushisha hari ubona umwigisha ashobora kubona nk'umwana ariko aravuga we akaba ari yibere mu bindi ariko arasamara yirabira utundi agaca atangwa kumukubita kubera iki ibyo ariko arigisha umwana aba yabirenganye ubwenge bwiwe agaca avuga ati bi cyane mwenterese reka ndondere ibindi hanyuma rero ntatahugwe muri icyo gihe urumva birashobora kugira ingaruka mbi kubera haba abana usanga ariko bararonka nk'ibihano kubera kudatahugwa bivanye n'abarimu badashobora kubatahura yuko indemanwa y'ubwenge itangana hanyuma iyo mubaye bukeya cyane naho urabizi nawe ubwenge buke ingaruka mbi ni nyinshi nyabwe usanga umuntu mu buzima bwa minsi yose usanga ubuzima bwamunaniye basanga n'utubazo duto duto ateza gutora inyishu wenyine ntibikunda ategeza kuzobaho afashijwe n'abandi bantu urumva rero nk'uko bivuze tutexe emove nimba ari exe yo hejuru cyangwa yo hasi byose bifite ingaruka mbi ku buzima bwa kiremwa muntu.
Ego murakoze cyane rwose Pierre Clavande Jimana reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa Felix ari ku murongo. Felix uratwumva? Felix baratubwiye yuko atakiri ku murongo turasura tumurondere handi hato. Ubwenge rero ni ngabirano urabuvukana wavuka umuntu agashobora kuvuga ati urabufise cyangwa ntabwo ufise biciye ku byo muhejeje kudusigurira nimba umwana avutse kwa Pierre Claver afise ubwenge abwirizwa kubuvukana umuvyeyi arabuhereza umwana umuvyeyi ataba bufise naho bikashobora kwereka ikibazo umwana ga professor.
Yego mu bisanzwe bon abahinga barerekana yuko hariho novuga imiryango uhura irimo abantu bafise concern territoire iri hejuru novuga la genetique irafise une influence bon novuga ngo simba mu kirimbe no bivyita ngo iki nokuvuga ngo akaronda mu muryango hariho imiryango byinshi usanga harimo abantu bafise novuga ubwenge bingabirano ingabirano y'ubwenge gusumba abandi ariko nubwo bashakashatse abandi abanye barondera ubwo bwenge bwonyine ntibukwiye kuko urashaka kuvuka ufite ingabirano y'ubwenge mugabo ntubuteze imbere nkuko byateza kugenda bivanye ningene naho wavukiye nije wakuriyemo nabo mwakuranye bigugasanga ubwenge bwa bugumye hasi mugabo wari ufite za capacite zo hejuru ironka anavironema ironka mu bisanzwe ahantu hameze neza hari abantu babashakashatsi benshi igihugu iteye imbere novuga ubwo bwenge bwateza wari gukora ibintu by'ibitangaza mugabo urumva rero bivanye n'ingene ni sosiyete wavukiyemo n'ingene wakuze nabo mwakuranye ugasanga bwa bwenge bwawe bwinshi wari ufise mushobore kubukoresha neza ngo mushobore kugira akamaro kaniniya muri sosiyete bivanye n'ingene wakuze mugabo abahinga barerekana yuko la genetique nayo nyine yafite une influence kuri development territoire mugabo siyo yonyine ikwiye hariho na environnement hanyuma na education nubwo ngo ngene umuntu ahabaye hanyuma ibyabayemwo n'ingene yakuze n'ingene yize ibyo byose birafise ukuntu bikuza ubwenge mu bisanzwe yego kuko abahinga bavuga yuko ibice bisanzwe by'ubwa bwa servo kugira ngo bigwe bitere imbere uteza kubikoresha cyane ugakora gose kugira ngo servo igume iri enveye donc igume iri kirabona ibintu byinshi bituma ubwenge bwa butera bukura gose
reka twakire Emery Twagirimana Emery kaze ku ijwi rya Amerika ni Emi urantunga ndakwise Emery mbwa witwa Emi Emi kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Emi
ndi mu Rwanda ihuye
yego akabazo kwawe kwa Pierre Claver twagutumiriye n'umwigisha kongera akaba n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato
na mawazaga ese kibazo cyo cyane nabyo ikibazo cy'ubwenge se
sinumvise neza ikibazo cya eme
avuze ngo kwibagirwa cyane ni ikibazo cy'ubwenge buke
kwibagirwa byatanguye ryari byaje gute kwibagirwa mu bisanzwe birashobora kuva ku bintu byinshi si ukuvuga ko hari ubwenge buke birashobora kuva ku ndwara birashobora kuva ku byo umuntu yafashe ngomba kuvuga ibintu bijyanye hari gusamara hari kwibagirwa biva ku gusamara ngomba kuvuga cyane cyane ku bana umwana washobora gusanga uri kuravuga ibintu ubwonko bwiwe butari kubarakumviriza ariko bwumviriza ibindi ko umutwe w'umwana wumviriza ibintu byinshi uyumviriza rimwe hari ugasanga ntiyabyumvise neza wabwira ikintu ukavuga uti nagutumye iki kintu ugasanga umwana ntiyagikoze ukava ngo yakibagiye kandi atagize muri servo yiwe umwana ashobora kwiba umuntu ashobora kwibagirwa bivanye n'ibintu yafashe ahangomba kuvuga nk'abantu bakunda kunywa ibiyayuramutwe ahangomba kuvuga inzoga nyinshi zirimo alukore y'urwego rwo hejuru ngomba kuvuga urumogi rutandukanye ngomba kuvuga izi za buste n'ibi bintu bya kokayine heroyine iyo umuntu abifashe kenshi birakunda gutuma ubwenge bwiwe pitonuzeye servo yiwe yibagira urumva rero nukuraba mbega kugira uvuge ngo uyu muntu yibagira nukubera afite ubwenge buke cyangwa nukubera agwaye urumva ifostatiwe imbere yo gutanga inyishu yongora uca mvuga ngo mbega kwibagira ngo nubwenge buke oya bivana nukuraba umuntu mbega yibagira habaye iki byatumwe n'iki ibyo bintu byose rero nuko abantu umuntu akabikorera ko kugira ngo bashobore gutanga umucyo neza
tukivuga kuri ibyo byo kwibagira professeur ariho n'ibindi usanga umuntu abonye ikintu ukamenga yarigeze kukibona kiriko kiraba ukamenga yarigeze kukibona ahubwo ari ubwenge bumufasha kwiruka kubona ikintu ukamenga yarakibonye muri kahise kandi kiriko kibubwo nyene cyane sinzi kuri iyo fenomene muri komunitahura ukabona ikintu ukamenga iki kintu narakibonye
ego bo birashobora gukika urabona ibintu ibihe umuntu acamwe ni byinshi araho ushobora kubona nk'ikintu mu buzima bwa minsi yose ntubwiye importance mugabo cyaciye muri cervo urashobora kubona nk'ikintu ntubwihe agaciro mugabo kiyaca muri cervo kikarengana ntushobore kuba nugikonsolida ngo cervo ngo icyakire hanyuma waba uragenda ugasubira guhura n'ikintu gisa na cya kindi ukibuti iki kintu narigeze kukibona ahantu mugabo sirakibuka neza ibyo birashobora gushika ni nk'uko cervo ishobora kwihenda wikendi kugira ngo iki kintu narakibonye kandi by'ukuri atacyo wigeze ubona aho ni gihe rero umuntu icyo twiga twe turagira ibyo bita novuga evaluation y'ubwenge bw'umuntu cyangwa dusha tubaza tukaraba tuti mbega icyo kintu uwo wakibonye kugira turabe yuko ibyimbiro by'umuntu bitonze neza ku murongo yo atari karihenda ngo dube tujya muri za ngwara zimwe zo mu mutwe kuko umuntu ashobora gutangura kwihera ngo ikintu nakibonye ariko cervo ikiribeshya muri bya byiyumviro cyangwa tutanga kwiyumvira yuko yoba ari ya delire bya byiyumvira umuntu yubaka akabifata nk'ukuri kandi arealite atari byo atari ukuri
ugasanga yibereye mu isi yiwe ugasanga ari mu isi yiwe reka twakire na Siriro Muvunyi ikaze ku ijwi rya Amerika.
Amahoro, murakoze cyane kuma ikaze nabasuhuje cyane.
Ikaze nawe uherereye Gasiri?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Akabazo kawe ko mu
Rwanda w'u Rwanda
akabazo ku muhinga twagutumiriye Pierre Claver.
Njyewe ni ikibazo kandi kikaba n'igitekerezo. Hari umuntu hari abanyeshuri twagiye twigana ugasanga umuntu asibiye mu ishuri imyaka irenze itanu mu ishuri rimwe, muri iyo myaka ugasanga ntabasha no kumenya kwandika izina rye. Nagira ngo mbaze umutumirwa abiterwa n'iki. Hari n'undi muntu uba avuka akajya mu ishuri akageramo rwose ugasanga azi ubwenge cyane. Nagira ngo mubaze ese na famiye tuvukamo zaba zibigiramo uruhare, kuko hari imiryango igira ubwenge hari n'imiryango ibirimo abantu rwose bidakunda. Kuko ndibuka uwo ngo twiganaga wasibiye inshuro nyinshi nabashije umwarimu ntariko se uriya yaba ari umuswa. Mu Rwanda tubita abaswa nyine abantu babataraba ubikora umuhanga ubigerageza nyine tumwita umuhanga, ubu utabigerageza utabikora neza tumwita umuswa. Namaze arambwira ngo ntabwo uriya ari umuswa, ati kuko umuswa hari ukuntu yikosora. Umuntu ukora ikosa hari ukuntu yikosora, sinzi ukuntu we yabisobanuye. Nagira ngo mbaze uwo mutumirwa byabiterwa n'iki, ese ni ikihe kintu umuntu yakora kugira ngo abe yagira nk'ubwenge, kuko hari umuntu uba uri normale akaba hari ibyo yica hakaba hari n'ibyo akora, ugasanga hari ibyo yigishwa akabifata.
Urakoze, ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane. Pierre Claver duhiriwe duhishije kubera ko ndazi ko akazi kubwigisha mwaragakoze, sinzi ko n'ubu mukibandana cyane. Urumva ibyo muvuga ibyo ababwiye murabizi ku banyeshuri banyu bagiye batandukanye. Yego, mu mwishuri.
Ego, reka ngerageze kwishyura umutumire wacu, icyo kibazo cy'umutumire wacu aravuze ati arasha gusanga nk'umwana ashobora kwiga mu ishuri ugasanga asibira nka gatanu, ati ubundi ugasanga acibwenge rwose, ati mbega bya biterwa n'iki. Bo, nababwiye mu ntango mu bisanzwe ibintu bituma ubwenge bw'umuntu bukura ni byinshi. Kugira ngo ntangure gutanga umucyo nobanza kumubaza nti mbega uyu muntu yoba azi uwo mwana ngene yavutse, yoba yavutse neza, yoba yakurikiye novuga yoba ntangurare yoba yaragize ariko aravuka byayo nibita amatraumatisme ara naissance. Ko hari umwana ashobora kugira ngo nka traumatisme nuzekani ara naissance agaca avuka afise novuga ini predisposition ara debilite wara imbecilite je sais pas nuko ndiko ndavuga ndavangana n'igifaransa n'ikirundi bihava bitugora. Mugabo novuga ngo hari abantu bavuka ari inkehabwenge bivanye n'ingene bavutse. Nababwiye nti arashaka kuvuka hanyuma ntaronke ntasho yarushe ntashobe kurira kugira ngo ya cervo yiwe ibe oxygene, bimwe nariko ndababwira ugasanga kugira ngo azotangure kuvuga bizofata umwanya muremure de kugira azotangure gutambuka bizofata umwanya muremure ndova yuko afete amaorgane yiwe ibice bya cerebro yiwe bizokura buke byitonda uko bikura byitonda niko nubwenge bugenda byitonda ugasanga ibyo umwana banganya imyaka azi we wazobimenya inyuma y'imyaka 10-15 bivanye n'ingene cerebro yo yagiye irakura buke bivanye n'ubumuga yavukanye a la naissance hanyuma ati mbega kubera iki hariho abaca baronka ubwenge bwishi wina yabwiye bivanye n'ingene umwana yabayeho akiri mu nda ya mama ingene yafunguye neza akiri mu nda ya mama hanyuma agacaza na genetique no vango zankabuzo z'imiryango ariyo miryango yakarabivuga icibwenge bwishi hamba bikavana n'ahantu yaciye akurira n'ibyigwa yageraronga kuko urashaka kuvukira ahantu nk'akarorero ukavuga n'abana bavuga igifaransa igifaransa nawe uzocukivuga ugahura n'abana bavuga icyongereza uzocukivuga igihe ufise ubwenge bupanze neza igihe ubwenge budapanze neza rero ni igicagihe umwana azogeza kumwigisha akamwigisha nacyo kubitahura bikavara n'ingene cerebro yiwe yakira ibintu ukuntu yakuze n'ingene ikura nakubwiye ko hari amaserevo akura buke bivanye n'ingene umuntu yavutse n'amaserevo yakira n'ingoga bivanye nyene n'ingene umuntu yavutse na edikasiyo arimwo n'abariko aramwigisha abaribo ego ni ibintu byinshi cyane vraiment muntu
yonurukurikirane rw'ama ego reka twakire na Jean Mugisha ikaze
yego mwagize neza namwe mwagize neza
turaho turashima ubwenge dufise wewe rega Mugisha mwese ashima ubwiwe wa muganyi wawe rehe Mugisha
indi muri Saka Zambia
ubona ubwenge bukwirakwiye mu bantu cyane
biyajyana kuko navuze ko umuntu wese ashima ubwiwe kiriyaza ko irahari kuko iyatabuhari abantu baba bashoboye kuhava
ntitwonavugane ngo dutahurane
oya gutahurana koko muratahurana gusa cyaba cya kibazo kindi bigora gutahurana muba gutahurana ko mwibaza ko mwatahurana
yego rero akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver Njijimana twagutumiriye uno munsi
okay abo mwagize neza tubabo gusana tubi na bitatu akandi nagomba se niwaza umuhinga ni umuntu yamenya gute akiri niwe atari pino winda kwahejeje cyanke ibi hari pino yakwa kugira amenye akiri ikindi nacyo nagomba se niwumubaza nabanda nabyo nti harimo umuntu w'abantu cyangwa usanga ari abantu bafite mu mutwe ibintu ninga by'ugushaka kumenya iminsi yose yama ninga afite ibintu byo kumenya bishyashya cyangwa abantu bakunda gusoma cyangwa se yandi kumviriza cyangwa gusoma abo bantu baba babashyira mu rwego ruhe abantu basanga bafite akantu k'ubushakashatsi ka minsi yose ikindi nacyo nagomba ndamubaze nti mbere y'umuntu akiriye uko biri kose dore rero bivuye ngo uri kuri kose ntiyashobora kubyaza umusaruro gute nibanye n'urugero afise
urakoze Mugisha ngaho muri Rusaka Zambia ubwira umunsi mwiza
utwo tubazo nyine yatubajije numva avugira kure Mugisha sinamwumvise neza
numvise
ikibazo kigira kabiri avuga umuntu akunda gusoma kumenya ibintu byinshi ubushakashatsi ibyo niko numviriza ikibazo cya mbere cyangwa nyuma nacyo numvise
ikibazo cya mbere naho yavuga ngo kijya gipimo cyo gukora ubwenge uko gikorwa mu nkundire ku mugabo question intellectuel reka tukabikendaza kukababaza byimbitse handi hato tubanze tumwishure kuri iki cyo kumenya ngo babarya abantu sanga basi ibintu bashaka guma biga bamenya gusoma bari aba documentaire niki bari ngo mubashira mu murugi wa w'incabwenge canke barakarisha ku nguvu ubwenge bwawe
okay icyo ni kibazo cha kabiri ego
ikibazo cha kabiri naco ngo acashaka kumenya ingene umuntu wese ubwenge buke afise bwinshi buke yo uvyaza umusaruro
ego merci mu bisanzwe ngerageje kumwishura kuri iki kibazo kigira kabiri abantu bajya abantu uzosanga bakunda kumenya ibintu byinshi bakunda gusoma ibitabo bakunda gukora ubushakashatsi byinshi ni ukuvuga ngo n'abantu ubwenge hanyuma bakagerageza kubukuza kubukuza novuga ngo nta kintu na kimwe kizana ubwenge busanzwe iyo umuntu atangorane yavukanye afise aragerageza kubukuza akaburondera nacyo gituma ubona hari nk'abantu bakunda gusoma ibintu byinshi bakunda kumenya le dernier pourquoi n'ukuvuga ngo abo nubashyira mu mugwi w'incabwenge kuko ntibaziba kubenke ugomba kumenya ubwenge uraburondera ubuhoho bahiduye duhije kuko urabona abahinga baragerageje kurondera gushakashaka utuntu twinshi twose baratwandika muri internet ukoresheza Google ikintu cyose sije yariyo yose ugiye kuklika muri Google ukabaza baragwa ubuhamya butari buke niba rero abo bantu tubashyira mu bantu baciye ubwenge kuko iyo umuntu aciye ubwenge ararondera kumenya byinshi ko Socrate yarabivuze ati ubwenge umuntu bwa mbere amenya nuko atatazi ubwenge nyabwo n'umuntu aguma arondera kumenya ubwenge nyabwo ufite n'ubwo ngo umuntu agomba kumenya ubwenge aguma arondera kubumenya mu kurondera kumenya rero ugira ubushakashatsi ukoresheje ibitabo byanditswe cyanke ama experience umuntu ahura nayo hanyuma akagira ubushakashatsi hama akerekana ibintu bishasha abandi bantu bataratora ubwo rero nibwo bwenge nyabwo ati ubwenge bwinshi cyangwa ibuke y'umuntu afise arashobora kubyaza umusaruro neza cyane nababwiye ni iyo umuntu yakuriye ahantu hari abantu bakunda nko gusoma nk'ibitabo nk'akarorero ndabayakarorero iyo uvukiye mu muryango w'abantu bize amashuri menshi kenshi na kenshi naho ubufite ubwenge buke baragerageza kukuduza ugasanga urazi bitari bike gusumba bajya abantu bari bafite ubwenge bw'abatarose akanya kukubukuza ugasanga umwana yavuka imana baciye ubwenge afite ubwenge buke mugabo baragerageza bakamuduza ugasanga nawe nyine ariko aragira ubumenyi butari buke nubwo rero ngo bwaba bwinshi bwaba buke umuntu arashobora kubyaza umusaruro bivanye n'ishaka afise wenyene haba n'ishaka ryahabaye n'ishaka ryawe yakuriye hanyuma n'ingwano y'ubuzima kuko umuntu bizanzwe ateza kugira ubwenge butera kumutunga kumubeshaho ibyo urumva n'umusaruro se buke bwakagerageza ati ndega ndabukoreshe kugira ngo nshobore kubyaza ingene nshobora kubaho
yego murakoze cyane reka twakire na pacifique ikaze ku jugi amerika
amahoro cyane
uherega pacifique
Jemi ngayi ujumbura Mwurundi.
Hey, kwa kawazo kawe, kwa Profesor Pierre Clavert kwa kutumiri ye?
Je, nalikondi waza kuricho ki dukunda kuvuga ngu munu asisirige nge change nabugasise. Pero, chanchane ikiwazo kuricho jipimo kugira ngu umunu zikuri ahari cyane nka twebwe tutaba dufite icyo gipimo kumenya gute ko tuvise ubwenge bugenda neza cyane hari ukuntu mwashobora kubwira umuntu ukuntu yokwipimira ubwo bwenge bwiwe afite cyane icyo gipimo gikora gute muri make
yego ako kabazo k'igipimo navuze ko tuca tukagaruka ko handi hatoreka imbere ko tukabaza abanza kwishyura kuri ico kibazo cyo kumenya ngo umuntu ashobora kwipima ubwiwe ko se ubwenge urakoze pacifique
ego certifique unagomba ndamu trangirize ndabwiye ko ubwenge arabufise kuko iyo ushobora kuvyuka mu gitondo ukambara ipantaro cyangwa ikabutura hari mukoga mu maso hari mu gafata ingingo tino munsi ndagenda kwishura cyangwa ndagenda ku kazi hari mu kidafise umugambi yunuza kurangura uno munsi hamukavuga kuti uno munsi byangoye nibi ibitangoye ibyo na byangoye nibi ibyo nashobe nibi ubwo ni ubwenge mu bisanzwe ubwenge ni kintu cyose kigushoboza kurangura umugambi wihaye ku munsi cyanke umugambi wihaye kuzorangura mu mundwi cyanke mu mwaka ukawushika ko hari mu byo cyo bita no vuga kwirimbura ku mugambi wihaye mbega wa mugambi nihaye mbega ibyangoye nibihe nokora iki kugira ndabikure intamba bitwa we nazo ndazikureho ubwo nibwo bwenge mu bisanzwe urumva mu gushaka kuvuga ndaza ubwenge ni muri iki gihe ushobora kuvuga uti ndashaka kwitunganya hanyuma ngatunganya ibintunga ibitunga umuryango wanjye ibitunga abo tuvukana nibitunga igihugu wala l'intelligence c'est ça en fait
ego murakoze Bruce ikaze ku jugi amerika nawe
kozo
cyane uherega Bruce
ni kigali
akabazo kawe kwa kumuhinga twagutumiriye Pierre Claver Ndjimana.
Ikiganiro muri yo ngiye nakivugaho. Sinavuga cyo ubwenge buravukanwa. Ibindi cya kabiri ubwenge bwigisha uko nk'urugero natanga. Umwana wavutse wese tuvuge mu muryango ukennye cyane ku buryo adashobora kwiga naho ashobora guhurira n'umwana w'umukire ubona icyo ashaka ku gihe akajya kwiga ku gihe agatahira ku gihe ababyeyi bakamwigisha agatozwa akamenya yose izo ndimi z'amahanga ku buryo ashobora no gusohoka ahandi mu gihugu bakamwakira nta kibazo na atadidimanze mbese ngo wumve ururimi rwa mucanga ndumva mwene nk'uwo mwana naho ashobora guhurira na wa wundi wabuze uko yiga yabuze uko azamuka mu bwenge bwe kuko nyine ubwenge buvukanwa niho umubyeyi akagira umubyeyi wabyaye uwo mwana akagira uruhare mu kumwigisha nta cyatuma wa mwana utagira ubwenge kandi nanone na wa mukene hari ibintu byinshi ashobora gukoresha kugira ngo wa mwana we afite agira ubwenge nubwo taba ari byinshi cyane ariko ubugende buzamuka kugeza na wa wese ahagira ku kigero gishimisha n'urugero aho ngaho iyo urebye wese mu mujyi wa Kigali usanga hari amashuri ahenze kandi meza ukajya no mu cyaro nanone ugasanga hari amashuri ariko nanone ari hasi cyane mu bushobozi wajya kureba nko muri kino gihe abana bo mu cyaro niho bari muri Kigali abana bo mu cyaro niho bari gutsinda ibizamini bya leta ku rwego rwo hejuru n'abana bo mu mujyi wa Kigali agasenga akajya hasi niyo urebye nanone usanga muri ino shuri ko ya myumvire y'umubyeyi bamenye ukuntu washobora kurera umwana kugira ngo agire ubwenge bwinshi bwisumbuyeho amere nk'aho ndi umunyakigali urumva ugasanga ubyeyi bo mu cyaro nabo bamenye uko bashobora kwigisha abana babo kugira ngo
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza yego imbere ko twakira yuyuki ari ku murongo wa telefone nashaka yuko Pierre Claver mugira icyo muvuga burya ubwenge no kwiga kuko turabona nka ba Bill Gates bande amashuri yawe si menshi cyane hariho
en fait ngerageje gutanga umuco novuga ngo kwiga wisabye ubwenge nababwiye hari ubwenge ndemanwa n'ubwenge ndahugwa ubwo yari karavuga mu nyarwanda yari karavuga n'ubwenge ndahurwa mu isanzwe ubwenge ndahurwa nibyo nubwo bijyanye n'ubumenyi ugenda uriga mugabe hari ubwenge ndemanwa umuntu avukana ugasanga ni umuntu ashobora afite ibyiyumviro byo rwego rwo hejuru rezonema yo hejuru nabo muri ko murigana novuga muri ko murigana ugasanga wewe ararengana abandi mu byiyumviro niko nankurikira ngo bivanye na aho umuntu yakuriye bye natandiye ariko avuga abana bo mu cyaro n'abana bo mu mujyi nuvuga ngo abana b'abakire n'abana b'abakene yego umwana w'umukire urumva arafise ibyo asumba umukene kubera yiga ku ishuri ryiza yigishwa n'abigisha beza ashobora kuriha amafaranga bwose umbaye ko umwana w'umukire ari wa cy'ubwenge gusa umwana w'umukene jamais de la vie kuziko bimeze nubwo ngo hari umwana wo mu cyaro usanga cy'ubwenge rwose gusumba abantu bavukiye mu mujyi bivanye na ya ndemanwa yiwe yaremanywe hama ataza kuronka ingabira no kwiga yo kwigishwa hamwe n'aba bana babakire ugasanga arasumbya ubwenge usanga rero hari abantu bafise ubwenge bwinshi batunganye imigambi reka ndaguhe akarero hari nk'abantu bashobora atize n'ishure n'imwe mugabo ariko aragutunganiza nk'umugambi w'urudandazwa abantu bize amashuri menshi badashobora nuko niyo yaciye bivanye n'ibyiyumviro byonyine abipanga n'amaproje yonyine ayapanga nubwo rero ubwenge niyo capacité de pouvoir organiser sa vie convenablement hanyuma ukagira ini reyisite ituma uteza imbere umuryango wawe ukiteza imbere umuryango wawe ukongera ugateza imbere n'igihugu se sa vetere intelligence
ego murakoze cyane ego reka twakire yuluke nawe yuluke ikaze kujugia amerika
murakoze cyane
uherehe yuluke
zambia
rusaka na wewe
ya
murakoze cyane aho muri Zambia mudukurikira muri benshi dusaba imbabazi abo mu Burundi amatelefone yanyu ntariko aracamwo ntimugire ngo twabirengagije ko mwari benshi mwaturungikiye amanyuma ngo tubahamagare akabazo kawe Yuluke
akabazo fise nagomba kumubaza akeshi turakunze kumva bavuga ko
umuntu akeshi abantu ashobora gusara kubwe bavuga ngo ujyanze yatarikiwe n'ubwenge ese bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore gusara bivuye ku bwenge cyangwa ntabwo gusara bivuye ku bwenge bitavuga
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
urumva uyu muntu bisanzwe siyo wenyine icyo kibazo amaze kukibaza avuga ngo mbega ngo ubwenge bwinshi bashobora gusarisha umuntu mu bisanzwe navuga nti ibyo ari bya bintu abantu bakunda kuvuga byo mu ibarabara atabuhamya vrema burimwo nta bwenge busarisha umuntu ahubwo ubwenge butuma umuntu abaho neza akitunganya agatunganiza abandi yamaze gusaruma aba yamaze kugwara nta bwenge afite abagifise buhagije nubwo rero yuko izo novuga ko ari za croyance z'abantu bo mu ibarabara nta bwenge bushobora gusarisha umuntu n'ukuri kw'imana nibiba
ego nuko hanyuma rero tubwire ku bya caution intellectuelle cha kibazo gikorwa n'igipimo n'ikibazo gikorwa gute babipima gute jewe nza kumenya ko mfite ubwenge ariko vyagenze gute biciye muri iyo caution intellectuelle.
Okay. Urumva caution intellectuelle ni gipimo novuga la genèse yacu hari abahinga benshi bagikoresheje mu myaka ya 18e siècle. Ngomba kuvuga umuhinga yitwa Binet Alfred Binet yari umunyamerika niwe yatangiye kugira ntuzeye kukwiga icyo bita caution intellectuelle naho nyene urumva yaronka ibibazo byinshi ku ishure abavyeyi bakabaza mbega kubera iki umwana wacu aronka amanota make mbega kubera iki umwana wacu ananirwa mu ishure mbega kubera iki umwana wacu ameze uku n'uku n'uku hanyuma Binesimo atagerageza gushyiraho iyo teste ya caution intellectuelle iyo teste ya caution intellectuelle ni en questionnaire umuntu abaza akaraba dabo ingene umwana yishyura n'ingoga umwanya akoresha mu kwishyura capacité yo gufata neza ikibazo ibyo byose akabiharura hanyuma agatanga amascore nukuvuga ngo yafatiye ku bice kwijana kumanuka nukuvuga ngo abantu bafise ubwenge bubayabaye yaharuwa kuva kwijana kumanuka gushika kuri 60 hasa akabata abantu bafise ubwenge bubayabaye hanyuma kuva kuri 60 manuka gushika kuri 25 akabata abantu bafise intelligence iri inferieure afite ubwenge bukeyi hanyuma kuva kuri kwijana kuduha kuri sa 30 bacavuga ati aba bantu rero n'abajeni bafite ubwenge bwo hejuru urumva ni ibipimo yihaye kugira yerekane abaze y'iyo teste yahaye abantu akabona ingene banyarutsa kwishyura ku bibazo yabahaye aravuga ati uyu muntu ivyumviro vyo biri hejuru cyangwa biri hagati na hagati cyangwa ivyumviro vyiwe biri hasi ndokuvuga ngo ubwenge bwiwe buri hasi uravye ingene yagiye arishura yaye matese yagenda araba iyo tese imeze gutyo nuvuga ngo baragira icyo bita kugira batange ro score rero ni icyo bita ngo age hariho icyo bita age mental na age chronologique bavuze age mental ni yo age ushobora guha cerveau capacité de raisonnement y'umwana ingene yiyumvira hanyuma age chronologique nayo ni imyaka umwana reyerema aba afise alors l'age mental ni ukuvuga ngo hariho lo mental ishobora kugira nova kwakira ibintu n'ingoga kandi afise imyaka mikeyi ndi age chronologique nkeyi gusumba umuntu afise age chronologique ndende icyo gituma cavuga ati uyu mwana afise ubwenge bwinshi gusumba uyu wundi bivanye na age mental yiwe kuri age chronologique c'est-à-dire l'âge mental fois ça sur l'âge chronologique qui va causer un intellectuel. Bivanye rero n'ingene umuntu agiye arishura vya bibazo ico utora mbega uyu muntu ndamushira hehe ndamusha mu bantu bafite ubwenge bwinshi novuga bamwe b'incabwenge baduwe ndamusha mu bantu intelligence normale cyenda mushya muri mu ba deficience intellectuelle nuko ngo rero ukoze intellectuelle nibyo mugabo abahinga ngerageje kuvuga iyo nzego za emeritwere yonyine ni kwiye kugira ngo umuntu atire ama conclusion ngo uyu muntu ngo ni incabwenge nyinshi ko hariho d'autre nuzeye ayandi ma ibindi bipimo novuga byashyizweho ahango bakuvuga ama capacité de raisonnement ama capacité langage ngene umuntu donko yarose langage ngene yarose yakizo de la marche ibintu ngivyo abahinga berekana yuko avec bon ibintu bya précocité au niveau du langage basa nk'umwana akivuka avutse akerebutse aronka atagwe avuze ningoga gusumba abandi atagwe gutambuka ningoga gusumba abandi ivyo byose ni kubiharura kugira ngo urabe ubwenge bw'umuntu
ngende uhagaze murakoze cyane
ama habilité intellectuelle umuntu agenda arakurana
nuko niko bivuze ego twakire na Claude kwindi murongo wa telefone Claude ikaze
murakoze
uherereye uduza ijwi Claude
ego mherereye mutwacha bujumbura mu Burundi
ego akabazo kawe kwa kumuhinga pia Claver and Jimana twagutumiriye
murakoze cyane manje kwa musomuhinga
mahoro cyane
mahoro twabaye tubiri akabazo ka mbere no mubaza nawe nyine nk'umuhinga yigenga afatiye ko icyo kigo umuhinga yagize no kugira ngo ashe gutandukanya consentual y'abantu abona yuko icyo kigo umuhinga yagize cyo bakirifunda arabye ubuzima vi pratique ingi bw'abantu baruvu
Mwahele kibazo Claude.
Iko ichuna gejeje.
Ofete nakubwiye yuko iyo izozeyo teste yabaye nuzeye yabaye fonde par umunyamerika yitwa Binet Alfred. Urashaka kuja kuri Google ukamusoma ukarabye meme iyo teste nge nikogwa. Mugabo ivyo ndibikuye byonyine ariko ndabikubwira ko ndibikuye byonyine kugira ngo umuntu atange ubuhamya yuko yagwi yuko inoze rokoza indirete yo muntu byukuri ariko ingana kuko urumva ari bindi bintu byo hino byo hijya no hino umuntu ateza gukoresha kugira ngo arabe ubwenge bw'umuntu ukuntu bungana nduvuga ngo ni reference gusa nakubwiye context cyavukiyemo ni gihe abavyeyi bakunda kwibaza ingene abana babo bariko barigenza baronka amanota make cyangwa baronka amanota menshi bikomaye n'abandi ama Alfred acashyira kuri ibyo bintu aratora nuzeye iyo nuzeye teza koza yenderetwe mugabo yoyonye ni kwiye kugira ngo umuntu acatira ama conclusion ngo umuntu aracyubwenge gose ari bindi bintu byinshi byo umurateza guca ko kugira ngo umuntu arabe yuko muracyubwenge bivanye n'ingere yitunganya n'ingere atunganya ubuzima n'ingere yibeshaho mu bisanzwe afe turumva nuko
yego akabazo kawe ka kabiri Claude wihuta
akabazo ka kabiri ndamubaza ko tubona hari abantu usanga ku ishuri bibagora bakananirwa ku ishuri ku buzima busanzwe bidibuye usanga ntibakerebutse badutuntu twishi ugasanga hariho n'abandi mu ishuri bamenye ngo baronka amanota menshi mu ugasanga mu buzima busanzwe ntibazi kwidibuya ugasanga bazi nk'ibyo mu ishuri gusa ibyo twabyiziguriye
uraziga Claude akabazo yakishuye ko
jewe ikibazo ngerageje kwishura Claude hariho musanze ingabirano ziratandukanye ingabirano y'ubwenge nabwiye ni capacité ni capacité de pouvoir s'adapter dans des conditions dures ukuvuga ngo ubwenge nicyo kintu cyose gituma umuntu yitunganya nabisubiyemo agatunganya ubuzima bwiwe agatunganya umugambi akawurangura neza bigenze neza uvuga ko uwo mwana aracubwenge mu uvuga ubwenge buri orienté vers butunganije vers atibekwere kera abana usanga mwishura takira ke bigera bumva bwo mu buzima bwa mizo zuko barakerebutse niki ndukuvuga ngo bega akamaro aha intuzeye ibyigwa nakaye ari ngo umwana ataba abona akamaro k'ibyigwa ariko ariga nk'akarorero hakaba n'uwundi avuga ati ibi bintu ndegeza kubyita koko ndabikunda ikintu ugira ukimenye dabo uteza kwaza kwikunda nabajya abantu mu ishuri byabiharuro byabifaraza byabiki byarakugora mugabo utanga kuvyanga ugaca wanga n'uwikwigisha nukuvuga ngo nakiba kwishura gutanga nukuvuga ngo ikintu ufite ingabirano uteza kubanza kwivutimo iki kintu mbega kifite akamaro akahe benshi nk'abana benshi ndabaramenya n'akamaro k'ishuri ariko warige byarivyo barabona ko ari abavyeyi bariko barabagora ugasanga agiye ku ishuri ariko yiyumvira ibindi bintu byiwe yirigwamo ugasanga ndariko arakurikira ibyo umwigisha ariko aravuga
e par conséquent usanga tavye amenye ko kugira umenye ibintu urakurikira urakurikira ibyo ariko arakubwira kugira ubimenye
cyangwa urasoma ego murakoze cyane
ego do bimeze gutyo vraiment ego
urakoze Claude ugira umunsi mwiza Bujumbura ego Claude acabisira Daniel Mugisha ku murongo wundi wa telefone Daniel ikaze
naye turabaramukije
uherere ga Daniel
muri Finland
muri Finland havugwa ubwenge cyane
bo havugwa byose ko ntarabipima
ko ntarabipima ntacu twagutumiriye rero umuhinga Pierre Clavenger Imana akabaza kariko kose kubwenge
murakoze cyane gusa ikiganiro nagifatiye mumva no munjahe ariko emwe ndumva ndabaza tu uko bigenda kose
wihute kuko nsigaranye iminota mike muri iyo ndashaka itanu yo guhava nsezera neza Pierre Claver
ego me ikibazo cya mbere reka nce nduga nagomba mbaze nimba yakishiye murambabarira ni ryari ubumenya ko umuntu adafise ubwenge ubonye umuntu ibyo uko yitwara n'ibyo akora ugaca uvuga ati uyu muntu nta bwenge afise ikindi cya kabiri nagira nce ndanamubaza ibintu byo kwibagira kwibagira biravitaniye isano no kutagira ubwenge
ariko kabazo yakishuye uraza gusubira kuri internet umva izi kiganiro cyose Mugisha
murakoze cyane byari byo byonyine murakoze ibyo ibyanditse ndaza kubyumviriza mugabo icyatishye yo kinyishura murakoze
ugira umunsi mwiza ngaho muri Finland
murakoze cyane nawe
yego professor akabazo ka kwibagira mwakishuye mugabo mwishuye kugera umuntu byumvikana ko afite ubwenge mugabo yatabufise hari ibimenyetso tubona byihuse bakavuga ati buriya reka tumushe mu migwi wajya zina nashatse kuvugira ku iradi
ego cyane mwisanze ati bijyari bego bashaka kwatu kugera cyubwenge cyarya muntu nta bwenge afise hariho novuga hariho novuga ibimenyetso byerekana umuntu acyubwenge bibimenyetso byerekana umuntu acyubwenge bubaye abaye bibimenyetso byerekana umuntu atabwenge novuga bukwiye afise n'ubimenyetso byerekana umuntu atabwenge nabukiye afise mwisanze dufate mu buzima bwa misi yose urumva mwisanze dufate ku umwana mutoyi nababwiye ngo akivuka ariho ama reflexe yerekana umwana avutse normalement ubwenge bwiwe bushobora gukura bugakura neza atangorane nicyage umwana avuka na ama reflexe d'occipient hanyuma usanga umwana avuka agomba nk'ukonka umuntu akawindukiza hirya no hino arondera icyoja mu kanwa niba ngo hari ama reflexe abakomeye kuko ngo cerveau yiwe ibimeze neza ukabona uwo mwana aravutse iyo reflexe ntije uwo mwana aravutse nta n'ukurira ntigeze arira na bukebuke uyo mwana azokura mugabo ubwenge bwiwe ntibuzogenda neza hanyuma amaze gukura akajya ku ishuri ari umwana ubona bariko baramwigisha indome kuvuga gusubiramo indome azisubiramo atangorane n'imwe afise n'ubundi kugira ngo asubiremo indome umubwiye ari ikibazo yaba kwandika cyangwa kuvuga nuvuga ngo ubwo bwenge ntibabwenda busumbasumbana umaze gushyira mu buzima agira rezonema ubwenge atanga umucyo ku bintu neza gusumba uwundi nuvuga ngo uyo arafise ubwenge le capacité intellectuelle ziri hejuru gusumba uwundi mamwize dari meme condition ugasanga ikintu acyakira bimugoye n'undi acyakira byoroshye neza nuvuga ngo locus intellectuelle icyo gihe iba igenda isumbasumbana bivanye na capacité de retention
murakoze cyane ego
sizi ko nagerageje kumwishyura mugabo ku majambo make n'ibyo
muri sana ibindi ndazi Daniel muri Finland yadukurikira kuri internet aza kugaruka mviritse arakuraho umuco kuri byinshi dusozere twakira Jean de Dieu ikaze
murakoze cyane
uherere hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
akabazo kawe wihuta kugira turonke umwanya wo gusezera neza umutumire
sawa murakoze ikibazo cyanjye ni kimwe ngomba kubaza mbega kugira ngo umuntu agire ubwenge bwinshi biba byavuye kuki abo mu mwaye biba byavuye kuki abo hasi cyane biba byavuye kuki ni indwara cyangwa n'ikindi kintu
uraziga Jean de Dieu ako kabazo yakishaye kureka ndagahindukize kuco tutigeze tuvuga profesore kugira ngo tugusezere umwana adafise ubwenge muvyeyi afise umwana adafise ubwenge canke n'umuvyeyi atabufise gasabana gusa n'abavyeyi adafise bwinshi hari ico umuntu yokora biciye mu ndya hari abavuga ngo iyo ufunguye amafi ndibuka kera tukiri bato batubwiye ati mbwiye gukora konkuru nasiyonali mutegetse kugenda mbwiye agafi n'iki kugira ngo umuntu acu ubwenge hari bifungo gategeza gufata haravuga ngo mavoka haravuga ngo ifi haravuga ngo iki yokora iki kugira ngo ubwenge bwiwe bubandanye bubaho hanyuma ubwenge burasaza kugira nti busaze igikwiye gukogwa n'icaye kugira buzogume bumeze neza mu myaka iri imbere kuba kiri bato
bon murakoze cyane kuri ico kibazo mu bisanzwe ubwenge kugira ngo ubwenge bumere neza no kuvuga ngo umuntu ateza gufungura neza no kuvuga ngo gufungura neza no kuvuga gufungura ibyo byo kujya umubiri ukeneye ngo baguvuga ya migwi itatu ruvuga ngo indema mubiri ntanga nguvu nasanganya ngaburo ku rugero rukwiye ruvuga ngo umuntu yafungura neza umubiri akaguha ibyo ukeneye no kuvuga ngo ubwenge bwiwe burakura uko umubiri ukura niko nubwenge bwe bikurana uko servo ikura bibaye nige n'umuntu afungura nige n'umuntu abayeho nubwo ngo uko umuntu akumubira ukura nuko nubwenge bwe bukura mu bijya mu majyamo make iyo yavutse neza atangorane n'imwe yahuye nayo ariko aravuka nubwo ngo intelligence igenda ikurana n'ingene nuzerezo rwane zigenda zikura bibaye nige nafungura hanyuma bye natandi hariho ama ibyo kujya nubwo alimentation isimila ro servo baravuga yo pefine rocheche la desi kazotanga umuco neza mu kigana kizokurikira mugabo ari ibyo ibifungwa bahinga berekana yuko bistimira no cerveau bituma umuntu agira nduze en cerveau iri bien stimulé yama iri nduze a la page et là peut-être au niveau alimentaire et bien ya ba sésame nibindi ku bantu bafite nuza amatoi do mémoire barabikoze kuifungura mugabo majambake ngo bakuvuga nti umubyeyi kugira ngo umwana wiwe abe équilibré d'abord au niveau intellectuel il faut ko amugaburira neza hanyuma akirinda kumuturubika akirinda kumurya umutima akamurinda amastresse permanent kwamavusha amastresse uwo mwana akamushyira ahantu mu ishuri rimeze neza agakurikirana ingene akurikira mu ishuri nankeka umwana azokura neza akure bwe bujya hejuru kubera akure mu minwe imeze neza iminwe y'urukundo iminwe ikunda ibikogwa nuko novuga amajomo
ego murakoze cyane kuba mwemeye ko tuyaga hari utubazo twagiye turagaruka mugabo bagarutse cyane ku kintu cyo kwibagira kwibuka kugira iki imbere ko ndabashimira mubanze mu mpeye muhango yuko tuzobatumira kandi muri isanga mukatubwira ibyo kwibagira no kwibuka navyo
ivyo tuzo na kibazo gihe cyose muzongera twongera tutanga umuco ku byerekeye ibyo kwibagira nibaza yuko dushobora kuvuga ibitari bike kuko kwibagira biva kuri byinshi nababwiye majambo makeyi hari indwara amnezi zo kwibagira zirari ariko tuzoroka kare kubivuga bihagije tutanga umuco kugira abantu babyumve neza
murakoze cyane ndabashimire cyane gose Pierre Claver Njejimana kubw'ijwi rya Amerika ko namwaduhaye ubwenge bwanyu mukabudusangiriza mugadusigurira n'ibitandukanye ku bwenge abatari bake bibaza nkibutsa ko muri umuhinga mu mwanonosoye ivyinyifato kandi mukamukora mu kigo gisanzwe gifasha abagendana indwara zo mutwe muri SNPK I Bujumbura mu Burundi muri namwigisha ejo nitwasura kudodora muze mutwitabe nkuko mwabikoze
murakoze cyane nukuri umwanya wose muzaba mungeneye Diane tuzaba turi kumwe nta kibazo
ego murakoze cyane reka nshimire cyane gose abatandukanye bagize ico baterera muri kino kiganiro cuno munsi ni kiganiro mwari mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe bakoze abo twakoranye mu buhinga bw'ivyuma muri bo harimo Nadia Taha niwe yegeranije amajwi yacu n'aba ingenieur babiri bakoranye kugira ngo amajwi abashikire ata gatotsi batumire kongera kumviriza kino kiganiro muri sanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mujahanditse ikiganiro muri sanga kuri mwebwe mwaturungikiye ubutumwa bw'inshimaza ibibazo kuvyerekeye ubwenge ntimushobore kuronka akanya ko kwa kigwa ku matelefone yanyu tuatumire gusubira kucumviza kuri YouTube ya Trayovewa radio yacu mandenye kuranigwa rero mu vyo murimo vyose naho ubutaha hanje turaza kwa turi kumwe makuru yo kumugoroba mukurindira mandanye kuranigwa mu banyi no mu vyanyu yabali sibizo chachu radio ya Amerika yo yabali sibizo chachu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugut
tangi chambo mubanya jiruguyo yabayi isubizo chachu.